Hii ni Radio Ijuja Amerika. Radio Ijuja Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarorero Zambia yabaye igihugu ca mbere co muri Afrika co mu gihe ca COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Ububaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwari bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadolari akaja ku miliyari 40 y'amadolari. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu vyabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu vyumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ivyatangajwe na prezida w'Ubushinwa Xi Jinping vyerekeye guhanagura amadeni ibihugu vya Afrika bitegerezwa kuriha mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yifuza ko goshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijanye n'ibikorwa vy'inyubako vyo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishyira mu bikorwa. Nyamara Ubushinwa bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijanye no gushigikira amashirahamwe matomato n'ayagereranye muri Afrika. Bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu vyo muri Afrika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afrika, ibihugu vyo muri ako karere vyo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri ico gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni kibanki isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari i Bujumbura. Professor Pascal Niyonizigiye, ndabaramukije.
Yambo
neza. Kibazo izi mpungenge z'Ubushinwa ku vyerekeye amadeni cahaye ibihugu vyo muri Afrika kibona ko hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Impungenge zumvikana cane kuko Ubushinwa burya birazi ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika muri Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba. Usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'imfashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakazigenda bikaba biri mu nyandiko, ariko kenshi ku byerekeye Ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisema bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubutunzi, byasa n'ibyorohewe ugufashwa n'Ubushinwa kuko yavuga biti Abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba ibyo rero uko badufasha, biratubwira ngo dukomeze kubahiriza ibigenge muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba cyangwa Amerika bikunda kubigenza. amafaranga menshi bidashobora kwishyura, warubwiye yuko mu bihugu bya Uganda, igihugu cya Zambia, reka mbere no muri Kenya uraze amadeni yafashe mu gufasha mu kwinjiza ikivuko cya Mombasa n'ibindi, usanga hari igihe ugasanga icyo gihugu kishoboye kwishyura ayo madeni, mu Bushinwa na bwo ugaca bubona yuko uhomba, ugaca bitegereza kuzaba neza kugira ngo barare birabufasha kugira ngo irangire batakaze amafaranga yabo.
Aya madeni Afrika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afrika? Biravuga ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako, n'ikiye cyo bagituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni. Biba byagenze gute kubatwumviriza mu basegurira?
Ndi yaje yuko kesi dafashe gituma ibyo byo muri Afrika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa. Niko nkuko nabivuze, ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane kurya ibindi bihugu bikunze gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko zindi bakabyerekana neza n'ingene amahera azokoreshwa n'ibindi. Kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira zitagaragara cyane ngo abantu bose babimenye, usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo bw'ubure butagaragaye cyane kugira abantu bose bavuge bakemye inzira n'inzira cyangwa inzira. Nta n'uwose yigishaga yuko hashobora no kuba ibintu byo gukoresha nabi ayo mafaranga cyangwa yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga. Abantu bamwe bamwe bakanasigarurira ayo mafaranga, bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana ibintu igihugu cyasabye amadeni menshi bidashobora kuronka ingene biyasubiza. Mugabo hari ibindi bituma, hari igituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hakurikije kuva saa kovide cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose, birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere, birasubiye inyuma na saa muri igihugu cyacu bigateye imbere byose cyane cyane ibyo muri Afurika. Bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana ngo ibihugu bigiye biri birashobora gusubiza atinde cyafashe imbere.
Hanyuma nk'aka karorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya Covid 19 cyane ni kuriha amadeni gifite Ubushinwa, avugwa ko ari ay'agaciro k'imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Kuba twumviriza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho?
Urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanye byiza n'Ubushinwa cyane. Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane mu gihugu cya Zambia, abashyira nabo burya muri gihugu cyacu bya Afurika baza barondera amabuye y'agaciro ugende bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara, kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi, bijyanye n'ibivuko n'ibindi. Icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane zikomeye cyane kuko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda igihe haje intwari ya demokarasi cyari igihugu gifite ingorane cyane mu byo kurinda ubutunzi. Mbibaza yuko kubera ayo mafaranga kenshi yaca mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka neza kubera n'igihugu kigere no ku makungu, wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu ama icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga cyasabye y'ideni. Hari iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi, mugabo hariho ingorane zijyanye zifashe bwite cumi n'icyenda ushobore kwaratumye ibintu byinshi biyangara.
None ako karorero ka Zambia kubera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afurika? Ni iki cyakorwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza? Mwariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa, ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iyo miliyari itandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Biravugwa ko icyo gihugu Ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nkishira hamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu ari nibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu ubushinwa bwafashe byo berakarorero gute ku bindi bihugu nikiye cokogwa kugira ngo ayima deni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho
ego itsinde mu buryo n'icyiza cyane nikuvuga ko ibihugu bya Afrika naho byabona umwengo urabyoroheza mu gutanga amadeni ayo madeni boyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza kuvuga yuko nk'abategetsi b'igihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi aje ngo yindi shyashya bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kwizana inyungu y'ijovamo amahera yo gusubiza ayo madeni nayibundi byo uko ari ukukwisamburira ko uko murabona muravuga ibyo byo muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisuzura amahera bafashe ishyirahamwe rijeje kugaragaza akaba aravuga no muri Uganda naho abashinwa bagera rwose mu rupfu rusumbuye nkuru yuko kibuga kidege cya ayentebe gishobora gufasha undi mushinwa mu gihe gikwiye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye ubusanga bwo bidashobora gusubiza igihe ariko baragerageza gukemura icyo kidafite nkaba ranavuga n'ikigo cyo muri Mombasa nibaza ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera aca mu nzira zose cyane akazi n'ingo ahera atagoye rwose
ariko tugaragaza ko nkundi mutumire Professor Funenge turiko tuvugana na Professor Pascal Niyonizigiye turiko turavuga kuri iki kibazo cy'impungenge z'ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afrika kibona ko ibihugu bimwe bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni ku bwanyu izo mpungenge z'ubushinwa muzibona gute
murakoze ku mijambo mu byukuri impungenge ubushinwa bufise yuko ideni yingene ideni y'igihugu cyo muri Afrika izorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiha neza ibihugu ntibiriko barabiha neza muri imyaka ya nyuma hari ibihugu bitabike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha ibindi nabyo biri mu nzira kandi ifatiro ubushinwa bwafatiye ko nkuko ari gufatira ku nyungu z'ubushinwa hanyuma bideni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane ni ibintu byakozwe n'abazungu imbere ya 1980 imbere ya 1990 nabo barananirwa kubera yuko abadeni y'ibihugu bikenye basanze atarihwa ubushinwa nabwo bucabwiyumvira ngo hariho bishatse buzorenza ko butanze ideni bukavuga buti hari aho bongiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanye urugamba rwa politike yo ku isi ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 1990 imbere y'uko rusika rutembagara kwa mil dolari ubushinwa rero buriko burabona yuko bwiyenze kubera yuko ntushobora kugideni umuntu adakondora ibintu byiwe neza
Professor yariko aravuga Pascal ku bijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere muri Afrika cyo muri Afrika cyo mu gihe cya Covid cyananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari 16 n'imiliyoni 66 y'amadolari bikaba bivugwa ko Ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu ijejwe umuyaga nkuba n'ibindi icyo kibazo ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera akarorero gute ibindi bihugu byo muri Afrika kuri bijanye no gufata amadeni y'umurengera
ibihugu bya Afurika nakare kuko murumva Afurika ntibavuga ko umuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukavuga utereka mbonero ko ashaka kumuresha reka ndabwire nta n'icyo bizobwira ibihugu bikenye byo muri Afurika kuko twese bikuba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontroli iriho niyo ubushinwa bwafata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere bashobora kuvuga ngo kwetura kubera intwaro zihari ntizimeze neza n'igitugu ibyo rero bituma nta ngorane ibihugu bya Afurika bifise yuko ideni rishobora kutariwa cyangwa rikariho ubushinwa bwo gufata ibyo byose ikindi navuga ni uko ibiba biri imbere muri kosa baba barabikineyaniye ubushinwa burahereza burabahenda bagasinya yuko ninaho ntiwahombnutandiha ndashafatiye none kaho igihugu cyo hagana kuigede ari mu byo bumvikanye
ariko ibihugu vya muri Afrika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa bwa mbere nk'ivyerekeye agateka ka muntu ivyerekeye demokrasi nkuko ngo bihugu vyo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba aho muhavuga iki
nibyo Ubushinwa ntiburabira ni nka buja ku UNESCO ntiburabira bwo buvuga buti yewe ngiye gutora ntangorane icyo nzi nuko amaze gutora adoca mu mujyi wanjye icyo ni cyambe atari mu gihe wanjye ndofata ibyiyo ibyo ni bisanzwe mu bantu batanga amadeni abantu bavuga ngo ni abayiziriye mu gifaransa birabaho hanyuma ibihugu byo muri Afurika birazi neza yuko niyo dutora iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere ntawanka ni ukuvuga bube iwe Afurika iwe Ubushinwa byose birabihurizako
Professor Pascal kuri icyo kibazo nyene mu havuga iki ko abavuga ku bihugu muri Afrika byemerera amadeni bibona ko yoroshe kuronka ku gihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi
ego icyo nico nk'Ubushinwa bwashize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afrika uko biraboneka ko Ubushinwa n'u Burusiya mbere ari ibihugu nk'ubura bye mu nama ibijejwe umutekano y'umuriyoni usanga bafise ijambo kenshi bitakunda guhura n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati akamaro ko kwicika mu byerekeye intwaro z'ibihugu asiha n'akamaro kariho ko kugomba kwijyanza ku miti kugira ngo byinjire bimwe aba ari byo bijyangire urumva rero ibyo muri iyo rugira kugira Ubushinwa buronke ibihugu bibushigikira mu bijya nama muri by'umuryango w'ibihugu byiza ubumwe muri ONU yaritse buba bukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha kiza kwihuta ibyahora bigirwa n'abandi bari basanzwe imbere mu bice bya ibihugu by'Uburayi n'Uburengerazuba byari byarakoroni bya Afurika n'igihugu cya Amerika bashatse kuzana ibintu bishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane igihugu biri mu rugero y'amajyambere kwita ibyo byo mu burengero bw'izuba ibyo rero byaratuze ibihugu byo muri Afurika ariko bayisi ariko mu Bushinwa ariko bitworohereza none kugerageza gukorana n'Ubushinwa baragenda barafata amadini menshi basaba nayo badashobora kubigurumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadini menshi ibihugu byo muri Afurika zigerageza kurondera umugambi wo guteza imbere amahinguzo kugira ngo ibidatsinimburira ibigize by'amabuye y'agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibintu biteye imbere ku bishobora gushobora kujyana igihugu ko Afurika yose mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguriro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibintu byacu twimbura tuzokwama turi mu nzira yo gusanga imyaka 70 ibyo tubona gushika n'ubu
turabasuhuje bakunzi banywanye n'ijwi ry'Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sangaho turiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu cy'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuri hamadeni byafashe canke bishobora kutayariha watubiye Professor Pascal Nyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi ari Bujumbura dutumira na Professor Blaise Fumenge na wenyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi nawe ari Bujumbura. Tuze ku mirongo ya telefone dovise Désiré Ntabiyumva. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye uri he?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro. Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha.
Twese.
Je cyumviro ntangira guterera ibyandura bya yuko mbaza batumire. Muri Afrika kwere birababaje. Uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga zinamaramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi baba batwara batwara ibihugu muri Afurika. Sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu nitwagisiga kimeze kuca gifite imyenda nk'iyi tubyoba tubyisize ari igihugu kimeze gute kubera uri kwasoma bya kuntu abashinwa baguza ijyangurano yabo kuko naho wasoma na itanze ni kuntu bazifite biramera itanze ni n'ibitanga amata meme na birya bya inero kuyo nibyo bitanga amata ka raporo y'abashinwa mugabo abashinwa gushaka ukuntu ureba yatanga stagira kiya gihugu cy'abashinwa ugishikiye cyo gushyikira ku mabanki yabo mugabo bazazikaniye akoro na leta rero wase kwishyura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze rero njyewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi baba batanyumva icyo bashaka kunyumva b'abanyafurika nibarayi basibakume bubaka ibya bad cyane iniyo african bayikomeze bayishyizemo amafaranga kubera kredisita afurika izi zose ari imeze neza hanyuma ikibazo cyerekeye abatuye wenda babajya mbe iyo bishyitse uwaguranyije abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngorane bakamukura ubundi mu perezida aje ntabikoze ese icyo bigenda gute icyo ni cyo kibazo cya mbere mfite izindi izo batubigira kabiri mfite iyo bishyitse igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute ikindi kibazo kigira gatatu mfite bakapusantaje ingana gute kumenga bijya bihugu bya ibihugu by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatiye mu mpaka wariyo kuri uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babuwo babakiye ingana gute ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
murakoze cyane Professor Funenge kuri icyo kibazo ashikirije avuze ko mu gihe amadini afashwe umutegetsi ari ku butegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mwo mwishura
murakoze ku ijambo urumva leta iyo umuperezida ahari agafata ideni haba kahava nimwe bavuga yuko leta zibungwa leta zibora ubundi aje aza akorera mu ngato wari ahari ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririho uko rikwamye kuko leta gihungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundaza ibwo buri mu ngiro ni uko ni umwishyura
nawe Professor Pascal niyo nizigiye yavuze ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashoboye kuriha ayo madeni n'ibihe bikurikira
yari yabivuze Fudenge burya ubushinwa iyo buhaye amadeni ibihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari ibintu bitahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafise basiriya ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko mushobora kuriha tukirize twavuga tuzoca dukora ikigezi neza nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'ubuganda ku byerekezo cyanze cy'indege cyasebe cyane Mombasa isa mbere naho muri Zambia urumva rero hariho ibyo bumvikana abategetsi hariho ibyo bumvikana hagati yabo barafite ibyo bumvikana ariko handi barasumva mu bindi bihugu bizaba bitanga amadeni iyo ibihugu bigeze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana hariho n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni arengeye cyane ku buryo bafashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwamwe bayiyagire cyangwa bagire ikiringo cyo kuyariha kinini kurusha icyari cyumvikanye ariko byose rero bica mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo
na zile ariko.
Muri make hari kindi kibazo yabajije ngo urugero rwo ari uruhe percentage ku madeni ngo ubushinwa busaba madeni bo Afrika nzi ko hari inyishu
iyo mu isanzwe urabye urugero rw'ibihugu bwe tahe y'ubushinwa muri Afrika ugeranije n'ahandi ubushinwa bwe kiri mu tahe yabo usanga muri Afrika ari igice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'ubushinwa muri Afrika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi urabye ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu 2022 aravuga yuko urabye ibidandazwa bushinwa na Afrika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu 2022 yari amamiliyari cumi gusa.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise David Ninganza, uratwumva
cyane.
Uri he David?
Ndi hano muri Amerika, muri Colombia y'Amajyepfo.
Ufise icyumviro cy'ikiriza ikibazo baza abatumire?
Nashaka mbaze abatumire. Murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye Ubushinwa. None nkibaza ayo madeni ava kuki? Kubera iki ibihugu bya Afurika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite biterwa n'iki? Nicyo kibazo nari mfite ku batumire.
Murakoze. Professor Funenge, mumwishyure.
Nagenda mwishyure.
Yego.
Kubera iki binarirwa kuriha amahera bifite amabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro kizagucika icyitwato ku mpande zose, no kuvuga ibihugu bya Afurika. Bihano Ubushinwa ari uko Ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro, hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afurika bikavuga biti arazayimbe tuzamushyira ingoni mu maguru, hanyuma bose bagahendana, hama Ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kuwuyimba bisanzwe. Hama ikindi nacyo bakora yuko ibihugu byo muri Afurika nubwo bitori deni birabizi neza ko bitazohiriha cyane cyane iby'Ubushinwa, kuko Ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'i Buraya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe. Abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti baraca batitwara n'abanyagihugu ntibabimenye, hanyuma baratavuga ngo twe twabuze ingene tuyariha. Ubushinwa nabwo rero nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriho, kuko bwiyumvire kwa buriko burashyira imitahe. Mugabo rero kubera ko Ubushinwa bubibona bugaca buguma bubandanya bwongereza ideni, aho ikibazo gihagaze ko Ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni warura ingene abo bantu bazofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi, bijyanye na politiki mondiyale, bijyanye na politiki mondiyale, niko kiriwe mu kirundi na kuno sinonisikuwa. Ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware, mugabo jewe ndonke aho turwanira hamwe ndonke abafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi. Ni ukuvuga rero ko naribandanya riduga ibyo biri kubitariha birumvikana neza, kuko Ubushinwa uvuga buti ayo mafaranga jefata ko ngaye uwo ndugira imana ntayishura akayanyishura ntacyo naho no kwishura naho no geta.
Murakoze. Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo. Irankunda, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane.
Uhamagara uri he Jean de Dieu?
Tugwanda Ubujumbura mu Burundi.
Ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize?
Shaka gushikiriza ikibazo abatumire. Ikibazo shanje wagira mbaze ati ese igihugu gihawe ingurane n'icyo gihe cyacu kiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavura iboneka? Nagira mbaze n'icyo gihe aho byitwara igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihawe ingurane ikindi, hari amasezerano byatangiye, ayo masezerano ntashobora guhanagurwa cyane ari handi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale, nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora gushagira ati turaheje cyangwa gire itwara nazo igisho gihugu cy'ishuri akaze kanje nako murakoze
murakoze Professor Pascal bamwishure Professor Pascal
burya kuva ajya amabanki akomeye nka Fomo Diterenze na Kira cyangwa Banki Mondiale kuva zigishyirwaho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane ni nk'uko haciye haba iringanizwa ry'ubutunzi ugasanga hariho amategeko ngenderwaho mu bintu byo gutanga amadeni n'ibindi burya rero burya ideni mu bisanzwe si ukuvuga ngo hota haba igihano kuko ideni burya rijyanye n'ukwizerana nta muntu hari ideni n'ubundi cyangwa igihugu ngo guha ideni kindi kitakizeye ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga nk'ibiza mu manza za bigenzi biba ariko haba kuganira kaganira benshi byo twari tugezeye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha bari bafise ingingo bashafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyanke bongere ko ikiringo cyo kuyariha mugabo aho hose ni kuvuga ibyoroshye kuko usanga barafise ibindi bashobora kugira ngo itegerezwa gukora niba bugomba kuza muri kirya kibanza cy'ibihugu bicateyicobre prezambike kaje ngo kugira ngo bakugire ukundi kugira urihe ideni mu kiringo kiri barafite ibindi bintu bashobora kugira ati ukiriza gukurikiza ibindi bintu urumva rero naho utamuhariwe atari igihano kiboneka tubwiye kiba giciye mu manza murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyira akagozi mu ijosi nacyo gituma nibaza ko byeka mu nzira ziboneka kandi akaba imigambi rase yo guteza imbere igihugu kugira ngo igihugu gishobore kugira amadeni mu mahera twihuse mu migambi kiba cyakoze y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi rya Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Cargo, niyo ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza batumire icyumvire shikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfite akabazo hamwe n'icyumvire ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga, na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere, usanga imigenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize irimo akantu kadatomoye. Twavuga yuko kadatomoye kuko ibihugu bikize bitabigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu, ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni, ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera. Nataka mbaze uwo muhinga bwana profeseri na cyane cyane azobereye ibintu by'imigenderanire, ni igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni, na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania aho byacyuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka, bikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoho. Mbega ni igiki cyokorwa? Naho Ubushinwa buvuga yuko buragishinga n'ayo madeni, ariko n'Ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu. Mbeho ibihugu bikize byogera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni cyangwa ugasanga ahubwo biko biratera n'uruhagarara? Murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika.
Turabashimiye rero. Professor Blaise Fumenge mwamwishura.
Murakoze. Kuri icyo kibazo cyerekeye ingene Ubushinwa ingene ibihugu byopfa mu madeni, bavuga yuko ntibyoroshe kubera ibihugu byo muri Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi y'inzoya. Ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto, biragoye ko ruva inyuma y'amadeni kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko rushobora kwibeshaho, cyane cyane ibihugu bito bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite bikora. Hariho n'ibindi bihugu bitoya amadeni nyine kugahokero nka Congo cyangwa Tanzania za Uganda, ni bihugu binini bidafite ingorane amafaranga ya leta. Mugabo zivuga ziti njyewe ko umuntu ampaye njyewe sinareka kuyatora, cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butabikonorora. Ni ukuvuga nta kintu njyewe iwanditse si ukuvuga ngo ni pesimiste mu Gifaransa, mugabo ntacyo mbona cyokorwa kuko situwasiyo y'ingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afurika ni impact nicyo cyita impact none naho udashobora kuva muri iyi myaka akaza kuba ubundi bwenge bushaje niyo tubije kideni nishobora kubona yasiduka gushika aho ubushinwa nabwo nyine butabona ko kahenze nakujya ibihugu by'Uburaya byahenzwe imbere ya 2009
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye bimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha twatumiye rero professeur Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu na professeur Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi bombi bari I Bujumbura reka tubandanye kuri iki kiganiro abitegereza ibintu baravuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwa bwemere gushira muri Afrika abitegeze ibintu bavuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni bihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari ibintu byumvikana abo bakurikirana ibintu uko babivuga professeur Pascal Niyo Nizigiye muhabona gute nga
Jamii hivi ni sabo huko ushina na bora 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 hivi ame mguva tu kanga mahere mugo tu kuna yagaruka kati kuhomba na huto wala yuko ndoto safari huo amafunzira na bora yuko yuko kujashere kuna rasina shara kufata kuli yicho yuko aipa na dio le mungu basi ya yoroshi kuchango kumele kujaruri amahere yura yara kama aliko alikuwa tuzo kwa sababu zetu mo muzisha wa mri Amerika umurundi muamuzi kwa sababu kumbana akula zetu mo ni mo mri Amerika wali kuchukua kwa la dito dite kumbuka mchezoni kwa alamadeli licha madena mje kumurundi kwa ina alamadeli adatumi dhibu kuvitiri na huo atumba vami wa shaka kuhai amasimu aliwe bafasha mu nziyanzi ajyanye n'amategeko kugira ngo bayakoreshe uko bashaka kuko muri icyo kigwa bakoze abo bigisha barerekanye ko kenshi amadeni aza muri Afurika usanga ibice bibiri bitandatu ku ijana bica bisubira mu bihugu ayo madeni yavuyemo kandi biciye mu nzira itajyanye n'amategeko ni ukuvuga ko hari bimwe gusumba ari ibyo kuyonora rero nibaza yuko umuti wa mbere ni uko amasibo ya leta yotunganywa neza kandi agatunganywa mu buryo bujyanye n'amategeko iyo bita transparence bikamenyekana nk'ibintu byinshi n'ahandi y'ibintu byinshi ni ukuvuga ko hari nk'abantu barashaka kugira bandeje n'inyungu zabo bazafata ayo mahera yatanzwe kugira ngo bitere bakayashyira mu mifuko yabo cyangwa bakayakoresha mu nzira bituma baribo bunguka kurusha abandi bemeye mugabo rero hariho n'ikindi kintu twavuze gikomeye ni uko ibihugu bya Afurika byose bisubiye guteza imbere amahingumbo kuko nta gihugu cyateye imbere kidateza imbere amahingumbo kugira ngo ibi bintu turonga by'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu by'ibihugu bishobora guhingurwa ngo ibyo n'ibintu bigurishwa hanze bishoboke naye handi n'amadeni y'amadeni n'ibintu bisanzwe bagiye kugira kimwe kitagize n'amerika ya sibeli z'ibintu by'ubufaransa bya yafite amadeni mugabe gikomeye no kuyakoresha neza kugira ngo ntitukire amadeni kutwongera amadeni ntitwakire amadeni kugira ngo dukure muri iyi nzira turimo
murakoze
ibihugu bigateye imbere kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku mpungenge z'ubushinwa impungenge ku madeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha umuntu abandanije kuri ico kibazo professeur yari karavuga Pascal Niyonizigiye hari cyo mwokongera ko professeur Funenge
murakoze yewe ico nubunganira nuko kubona ubushinwa butanguye kugabanya bukava ku 60 bukaja ku 40 no kuvuga bwamaze kubona yuko nabwo nyine uriko buribwa nkuko ibihugu by'i Buraya donetse itorosede vyibwe imbere ya 90 niyo bituma inyuma ya 90 baca avuga ngo mudaheza ho demokrasi na difaranga dosubira kuba rero n'ubushinwa bwamaze kubona buti aba bakabo bariko barangira kubera umuntu umwayidee aya madeni ahabwa ibihugu umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya hanyuma umusubiriye agaca abwira ubushinwa ngo nurusure kungora aho yamuhaye ubona wabona ko ari umudigitatire twe nawe tuzokurira ibyo rero birakunda kandi ubushinwa kugira ngo ubwe budate kukurwanya buva mu bushinwa buza gushyira muri Afurika ni birebire ni ukuvuga rero ubushinwa buriko burabona neza ko nabwo nyene buriko butotera muhombe kubera ibihugu ni biri credible none ni biri amadeni neza kubera ko bitari kubira aya madeni neza ubushinwa bushobora kuvuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire myiza nshaka kuri bo nindi mva ku madeni reka ngene kagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi nishobora kongera ko gusa ko ibihugu muzi ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti abo bantu batabanyiga
murakoze ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo rihe?
Yewe ni muri Muyinga kumene buteheri
mu Burundi.
Yewe mu Burundi
mufise ikibazo ikimvire mushikiriza abatumire
muri make n'ushaka gahe n'ikibazo kodera nda gutyo wacu mbere kuyatane nawe bengwari mwiza bungahe wacu mugabo rero tubaza tubazana none eske Uburundi bwogwego baburi muri ibyo bihugu bifite madeni reka ayo madeni yo ko twumva tubona yuko kabisa ari umurenge reka babayatse baratumeze twebwe kandi turi abantu b'abarundi kandi abarundi tuba twateza kumenya ibintu birabera mu mutwe wacu ntawe dufashe ntawe duhetswe mu ngozi imwe
murakoze mwarangije kubaza
yego hamwe rero twosanga nkumbi ayo madeni bayahatse rero azi uko nk'abaroni uko bateza kuyakama bakatubaza rero cuma akademi cy'ibintu bizi nk'abasangiye
impeto duhetse twese n'abarundi ari nacyo gituma rero muri make dusanze ayo makesati bayaka twe nta nayo tuzi muri make sinzi umurundi yoba yaza ayo makeni kandi ingabo ize brise n'abazuru n'abantu zanyu n'abashinwa no kujya bo n'ibyo bakoresha ayo madeni n'ibyo bagize ukuntu ubwo ayo makeni n'aho
murakoze reka Professor Pascal Niyonizigiye abishure
yewe ufite waje nta ikibazo cy'amadeni y'ubushinwa ku Burundi nka cumi ndumva no mu makuru buri buri ufite amadeni y'uburengera na polisi nta ashobora kubivuga ko
murakoze reka tugaruke kuri Pasi Kizigenza yagarutse ku murongo Pasi Kizigenza uratumva uhamagaye urihe
ndi Kigali
ufite icyumviro ushikiriza ikibazo
ikibazo nshaka kubaza profeseri ni kenshi kumva ibihugu byo muri Afurika bafashirizanye nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari ubwo profeseri araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi
murakoze umwishure Professor Funenge
nuko nacyo seneza mugomenga bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
mu bisanzwe bagira amasezerano baratinyiranira amasezerano ngabo ntabirebere mu bisanzwe amasezerano kubera gucinya amasezerano n'umuntu n'umukino n'amasezerano n'amasezerano rero wese umwe wese aratumva umwe wese afite umutego wiwe uwundi afite umutego wiwe ni ukuvuga icyo cy'amasezerano nawe uvuga ko ari igikingirizo gikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho hoye ideni ritori wacanye izo twumvira n'izo nzo cy'amubwiro
hanyuma yabajije ngo igihugu cyo muri Afurika cyo bagifite amadeni menshi kurusha ibindi ni ikihe Professor Pascal mwovuga iki ku cyo kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
cyo kuvuga igihugu cyo bagifite amadeni menshi
yego yabajije ku byereke Ubushinwa ndibaza
Zambia ndiye cyo ari cyo gihugu muri Afurika gifite amadeni menshi y'Ubushinwa uko abashinwa batangiye gukorera yo kuva kera basa n'uko bagomba yuko ari igihugu kiboroheye kuko ntayindi misitari myinshi yariho kuko yuva mu bihugu byo mu buraya bw'uburengerazuba nk'ubwongereza n'ibindi abashinwa basiye nk'abantu bajya gushyiraho imisitari yabo yoroshye cyane ubwo rero nicyo gituma ari igihugu cy'amadeni menshi cyane
ego Ubushinwa buravuga ko bushaka gushira imitare kurushiriza mu bijyanye no gushigikira amashiri hamwe mato mato na yagereranye muri Afrika bakamenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika Professor Pascal mwiriza kuvuga ko mu byo mushira imbere ko ari guteza imbere amashiri hamwe mato mato na yagereranye muri Afrika icyo cyumviro cy'Ubushinwa mukibona gute
icyo cyumviro kiri kuko ayo mashiri hamwe mato mato nayegereranye arafasha cyane abanyagihugu mu bihugu bya Afurika kuko turazi ko ari igihugu gifite ubutunzi butarakomera cyane ibihugu rero bifite ubutunzi butarakomera mu bihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahinguriro akomeye ku buryo usanga ikintu gifasha cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo nayo mashyirahamwe mato mato nayagereranye byari bintu byiza cyane igihe tugenda mu nzira nziza inzira ziboneka harimo transparence inzira zijyanye no gufata neza amatungo y'igihugu ibyo bintu bitajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje yari ibintu byigegeje bikaboneka neza bishobora kuvamo ibintu bibi bivamo ibintu by'akaboko no kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera inyungu z'igihugu
murakoze Gerard Sibomana aratwakuye, uratwumva Gerard?
Ego ndabumva cyane gose.
Gerard uri he?
Yewe ndi kumukenye muri Bwambarangwe intara ya Kirundo.
Ego umwanya ugiye kurangira mu nyarutse nimba ari kimvuyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego we ikibazo nabaza kandi gishyizwe n'icyumviro.
Ego
niki abantu baba iyo muri leta z'ubumwe za Amerika ngo baje bakaza ino mu Burundi? Halo?
Ndabumva, duga kwijamba nyarutsa.
Baje no mu Burundi bazabazana ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume nahubwo igihugu hano wakinyonyera. Kesi ni ukukinyonyera kubera utusanga bahuma bene gihugu bake bake nko mu komine bagatora abene gihugu ijana bakaca basiba amaseminari bakaba utuntu ibihumbi cumi byo muri seminari utundi natwo igihugu bagaca bakifatira mu ikomine urumva buri komine bamaze babana ijana bakabashyira mu maseminari ni nacyo gituba kandi ubwo ajya batoye mu maseminari niyo uca usanga barimo turimo turaza kuriha abene igihugu hose n'igihugu cyose urumva abanywanyi ijana bagaca baza kujya amadeni batazopfa natwe b'igihugu turazopfa turishe yego.
Murakoze ikibazo
cy'umviro cyane.
Murakoze kucyumviro cyanyu.
Ego namwe murakoze cyane gose kuma uno murongo.
Nta kibazo.
Ego.
Nta kibazo dukorera abanywanyi bacu n'icyo dukora. Mukurangiza Professor Funenge harakandi mwo kongera ko kubijanye n'icyo cyumviro cy'ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashirahamwe mato mato nayagereranye muri Afrika no gushimikira cyane ku budandaji turafise nk'umunota umwe mu munota umwe.
Cyuko bashyigikira amashyirahamwe mato mato cyane ayagereranye ntabwo bitandukaniye n'icyo kindi cy'uwo ahejeje nicyo cyumviro cy'uwo aheruka. Abanyamerika bo bavuga bati amahera n'ibihugu byo muri OCDE bivuga bita amahera kati n'abanyagihugu kuko ubutegetsi turabona ko butariko dukorana neza turabona amahera bagaca bayaca. Reka rero tuyashyire abanyagihugu kugira ngo abashyikire rero kuri abandi nawo ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza ahubwo ubu uri kuvuga buti reka n'amashyirahamwe mato mato nayagereranye kugira ngo ngende ndaheba buhoro buhoro gukorana n'ubutegetsi ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari ukubafasha mugabo ndabaha amadeni kuko ubushinwa nabwo burakeneye ko butanga amadeni abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana. Murakoze.
Yari Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi no mu yandi makaminuza iyo mu gihugu no hanze na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'Uburundi bombi. Twako tuvuga ku kibazo cy'amadeni y'Ubushinwa bwa ibihugu byo muri Afrika aho ufise impungenge ko adashobora kuriho. Mwese mwakurikiranye ikiganiro tubifurije ibihe byiza turabashimiye.
Yeah. urwangano ruragwira nuko bamwe mu bayobozi birukana baruvuka imipaka barafunga amataja aradutaha ntibashikandamiza bizagikwiringaniza banyarwanda barangoka n'ubujiji buragwira mu mashuri no mu mirimo habironda n'uturere bamwe bapfa barara abatagira gakundo
Nangije abo bwoko bw'abasonike bavuga gururi mirwitwa mande west dollar fike 480 bijyusha kuya baravumbura bashingaga na nkampire hari kera mbere yuko dutegwa nabera nikoreye imisaraba n'imizingo y'ibyabereye Karuvaria bacyambuka inkombe ziburengera zuba batwita pegani girls ikiremwa muntu ntibakibonera izuba commerce kirwa muri triangle twe export imiti muri Amerika mu burayi batunganya ipamba twakira style muri Afrika umwami utemeye baramubamba ko na uburana n'umuhamba iminsi irahita ibihe biratop poor blacks and inferior as ever however ibyo nibitugira umwe still Africa kills sarifurira tabaza never again ni tatuaje ku mitima y'abanyarwanda God bless you.